twashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu, habari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose, turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ari ya za Twitter ni VOA radio ya Trikaze. Mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe, ni kiganiro ngiye kuremeshereza muri studio y'inzwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mundwiza ikigo Maison Shalom gikora mu gisata cy'impunzi no gufasha abana batandukanye kizokwiza imyaka 30 kimaze gitanguye imirimo yayo itandukanye muri sanga y'uno munsi. Yabatumiriye umufaso ni Marguerite Barankitse, yashinze kandi atwara ico kigo ubu gikora mu Rwanda kiri muri ico gihugu inyuma yo kugarwa mu Burundi mu 2015. Marguerite Barankitse azwi mu bushimwe bwinshi yaronse ku isi nk'uharanira agateka kazi na muntu na cyane cyane akabana. Muri kiganiro rero umufaso ni Marguerite Barankitse araza kutubwira ibitandukanye vyaranze Maison Shalom kuva igitangura imyaka 30 iraheze ikiri mu Burundi iri mu Rwanda, ibikorwa bitandukanye yagira akora ivyo arivyo n'imigambi itandukanye ico kigo kiriko kirakora. Haraza kongera atubwire ico avuga ku mfashanyo z'impunzi ziriko ziragabanuka amakamba atandukanye arimo ari mu Rwanda no muri Tanzania. Marguerite Barankitse ikaze kujugya Amerika kandi mwakoze kuduha kakanya kugira ngo dushobore kuyaga iza Maison Shalom igiye gukwiza imyaka 30.
Ndabaramukije cyane Diane, ndabaramukije cyane nabo bose baza kunyumviriza tugasangira kino kiganiro.
Yego. Maison Shalom ntikiri mu rugero rw'umwana kuko imyaka 30 umuntu abakuze abafata ingingo abakora ibitandukanye. Imbere yuko tubanza kugera kuri iyo myaka 30, banza mudusubize mu dikahise ka Maison Shalom yatanguye hehe ico gihe mwayitanguje kubera ikigama Marguerite Barankitse.
Maison Shalom kumbure kubanyumviriza rimwe na rimwe ndanagira impungenge zo kuvuga ko ari je nayitanguje. Mu by'ukuri narahagurutse niyumvira hari tariki 2024 za gitugutu mwazi ibara ryari ryaguye mu Burundi. Uwo munsi rero najewe nari nahunze nk'abandi ndiko ndahunga injyane abantu bariko baricana, hanyuma bungira mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Ruyigi hamwe n'abandi bose twese atanumazi icaza gukora. Rero ibara riguye bahejeje kwica ababyeyi b'abana mbona niko kuhaguruka, mugabo ntiyumvira gushinga ishyirahamwe cyane ntora abana. Narabatoye ndabahungisha ugenda guhungira ku Mudagi, mugabo ntiyumvira ko ingwano izo ubwo bwicanyi buzohava buhindukamo ingwano hagati ya bonse rimwe. Ndaheza rero jeni hora nguko nabandi bose bagurutse bamwe bagahungisha abantu jere nahungishije ubwa mbere abana baba ababyeyi babo biciwe mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Rubiki hanyuma nca ntangura kwinjira noya bikunda ko navuga nagira icyo nkora ndumufashoni nanjye simyaka 37 ndi n'umukristo reka nange ubwo rwango meze negiranye abo bana ndabahe ituze ndabahe urukundo cyane cyane niko bari babuze ndabahe naho bahungira n'umudagi rero yanyegeye naho natanguye rero kuri iryo tariki 2024 z'ukwezi kwa gitugutu mu 1993.
Yego murakoze cyane turaca tugaruka mutubwira ingene mwagiye murakura n'ingene abana mwagiye muraronka aho mugejeje mwafasha n'ingene bagiye baraja mu buzima butandukanye ariko Marguerite baranyitse dufise abatandukanye ku mirongo ya telefone badusavye bashimitse ko tubahamagara bakabaza utubazo turahera kwigayela Gayela ikaze kujugiye Amerika no muri Isanga Marguerite baranyitse twamugutumiriye werega Gayela
murakoze cyane merereye mu gihugu cy'u Rwanda mu kambi mpuzamahanga bwa mbere na mbere ndashimira Marguerite baranyitse kutwigora amaze gukora mu myaka yose Imana yo mu ijuru imuhe umugisha si ikibazo komputer ariko ni icyifuzo fise umupira wanjye ari mu nkambi yabuze ukuntu yiga muri interna asamata meza bamuhaye interna ariko nashobora kumubaza nimba yamufasha akabona ishuri
ubwo utwo tubazo uno munsi ngira abo mushikira akorera reka numve ko hari icyo afise abivuga ko mbwa twifuza kuja muri rusange iby'impunzi muri rusange tutagiye ku muntu umwe umwe kugira ngo ntihave abaca bagira icyo twita guprofita mu gifaransa basaba ibitandukanye magi twamuhamagaye ngo avuge ivya Maison Shalom ivyo kwishutura zo tumwe tumwe sinzi ko hari icyo afise abivuga ko Marguerite cyo mubwira Gayela
Gael arabizi ko mu migambi yacu turafasha abanyeshuri kwiga rero baca mu migwi myinshi kandi dufasha abantu turabye uburyo na twebwe nubwo dusara hanze arageza akandika akagenda turafite ikigo kininiya kiri mu nkambi ya Mahama agaheza akajya muri bya hari isanzwe yitwa Edit isanzwe Edit rero hariho twarashizeyo iyo batararonka igisubizo abo nyine barondera amashuri twarabashiriyeho amaordinateur barashobora no gukurikira ku online nkuko tubivuga bagaheza bakaba baritegura hari n'ibindi bikogwa rero ntiyosa yicara gushikaho turonka nkuko turonka abana benshi n'ibihumbi n'ibihumbagiza kandi arabizi Gayela ingene bigenda nuko Gayela
murakoze cyane Marguerite baranyitse kuri iyo nyinshi umuhaye Gayela i Mahama mu Rwanda muti rero 93 muragiye muri ico kigo abana murabonye ab'impfuzi mwatanguye mufasha abangahe ga Marguerite baranyitse mu 93 ubu mukaba mugeze kuri bangana gute
urumva twebwe ntitwatanguye twiyumvira ngo dufashe niwiyumvire Diane ingene igihugu cyari kimeze muri uko kwezi kwa gitugutu mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu ntiwashaka kuvuga ngo ingene fashe aba bana bonyine babuze ababyeyi jewe nahunganye abana 25 kuri uwo mugoroba mukaba usanga hariho abandi bakomeretse bakuze kuko hariho n'abandi bakomeretse hariho n'abandi bariko barinyegeza hariho n'abandi baruze abana babo uwo mudagi nakunyunga imana izo mudushe noneho ajoba yaje kuri urwo muze kuri uwo munsi mukuru yitwa Martin Novak yakorera ishyirahamwe bita GIZ y'abadagi niwe yahavuye agira ikigongo yambonye ntagira inyonja aranyugururira umuryango w'inzu yiwe waza gusaba indara abandi badagi aduha n'ahandi hari ibiro byabo ndetse tujyamo noneho tugenda twese n'abapatiri bandi batari bafite ibyo baja ku kubera evesha yari yuzuyemo imibyimba n'abandi bantu bari bakomeretse turajyana nani sinaharura kuko siniyumvira guharura abantu twese bamwe bajyanwe ku rubaraza abandi hasi abandi mu muryango twari abantu benshi harimo n'abakuze mubwo abana bari 25 gusa niho nahavuye nca ngumya mugabo bukeye bwaho itariki aho hari itariki 24 ku mugoroba itariki 25 bajyana bavuye mu yandi makomine y'intara ya Ruyigi bakomeretse umwe wese akiyumvira ngo kumureje uwo mudagi yambaye ifashanyo bakanzanira bakomeretse sinaharuye mu minsi ya mbere icyari gihambaye ni kwari uguharura kwari ukuraba ingene ata muntu n'umwe yupfa
none ga Marguerite barankitse icyo gihe 93 ntibyari byoroshe ingufu mwazivana he kumva ufata abana 25 udase naho baraza nawe utorohewe izo nguvu z'icyo gihe zava hataki gufise
nibira nama niba jamajewe imyaka 33 ikwiki abanditsi b'amakuru canke abo bamenyesha amakuru bagize amafilime kuri Maison Shalom canke hariho n'abafashe amafoto banditse ati Incent en enfer abandi nabo bandika Notre Sol de Ruyigi abandi bandika Mère Teresa d'Afrique abandi baranyandika ko ibintu byinshi abandi ni kuri ingufu bityo gihe zimviyo zavuye mbwa zavuye ku bukristu kuko ndemera ko urukundo rutsinda kuko nirutse ntiyumvira nagiye ntacyo narifise mu minsi ikurikira abana barambaza tubwira iki gushikaho twagenda tukatora aho ndagusoroma aho turose uraho sinagize isoni zo kuza gusaba sinagize n'isoni zo kwiba ibyo bibira abantu sinumva kandi izo nguvu kumureza arasanzwe ziza ziragabanuka iyo utanguye gutunga ukagira isoni cyane ukamenyekana ubwa mbere sinari nzwi niyo bari kumufata nibye bavuga ati ni Margarita ubu kumbure byongora ngenda mu mirima y'abantu ariko nari mfise inguvu ziva ku bukirisu kuko nemera ko Imana yatsinze urwango
ehko murakoze Marguerite warankitse twakire na Rafael ku yundi murongo wa telefone Rafael ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga uherehe ga Rafael
yewe ndi umusirikare w'igihugu cy'u Burundi nagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Somaliya yewe nari nashimye kugira ngo ndababaze ku bijyanye n'uwo baranyitse Margarita tukiri mu migwi kwana yaradufata neza cyane mu gihe abana namaze kubaronka yarigeze kubadufata neza dufatirana neza abana ariko kubera injyana yabaye mu gihugu cy'u Burundi numvise ngo yarahunze hama je nababyazo karukira mu Burundi kutanga abana yadufashiriza abana ikibazo cyane cyari cyo murakoze
abana bawe bari mu gihugu cy'u Burundi ga Rafael
yego bari mu gihugu cy'u Burundi mugabo nta nyina wabo bafite kubera yabitabye Imana kuvuga n'abana batandatu barire mu miryango itandukanye ntawe uri kumwe n'uwundi
Marguerite barankitse akabazo kavuye muri Somalia kuri uwo musirikare w'u Burundi ari kugarukana amahoro
ego amahoro neza Rafael ubivuze neza uvuze ngo tukiri mu migwi igwana jewe rero nk'umubyeyi urabizi neza umuntu wese yanzanira umwana ni nka kurya ishyirahamwe rya kwahuje sinarabira ko woba uri mu migwi igwana cyangwa ubwoko cyangwa n'abicanyi ngomba kuvuga ko navuga nti wunzaniye umuntu wese ariko arababara ndo mufasha na kujya ubukristo bwanje bumbuza kujya imana igwisha imvura kuba bino kubeza navuga ni na mukristo yihora na mukristo avuga ngo jewe umuntu nafashwe kiretse umusabati mbega washaka kungurira ingoho cyane n'amahera yo kujya kugwana murabizi naho baminsi yose bazinyagiriza ati utegerezwa kuba urazi ko bansiriye urubanza rafaeli bakanyagiriza ibintu nunama nibaza ni jimbega rimwe bajya abantu none ko twari bazi neza umutima wanjye baje nabarebeye abana nk'uko ubivuze none uno munsi babonye ndetse ababandi babonye mpagurutse mvugira komeza amahoro kubera iki bibababaza ako gahinda rero rafaeli ndagapfise ni kuvuga ku Burundi kuri jewe jewe namambwira abantu bose aba mwese munyumviriza namavuga nti je mfise ababyeyi babiri mama Tereza yanyibarutse akama kubw'amaraso n'Uburundi bwanyibarutse bwambaye izina aho nzogenda hose ndabwiyaga kuko nabwo bwambaye izina nitwa Margarita Barangwitse ndi Umurundikazi
hanyuma none ngo uzosubira mu Burundi ryari gufasha abana bashaka kuza kubafashiriza mu Burundi bwa Margarita
none munsi Rafaeli ko wewe ufise wagiye kugarukana amahoro genda ugarukana amahoro mu Burundi hanyuma ubabwira ati nimumukure ko icyo cyaha mwamwedetse ko mwandika ko ari umwicanyi ko yateguye gutemagaza intwaro mukamucira urubanza rwo guherayo ni ukuvuga jewe umunsi bazofata bakangura kwicyo cyeyi bakagikura ko na bene wacu bandi baba ari babo rugurika abandi bagwanira agateka ka muntu babitari ba armede abandi bose bakavuga ati turi kubisagasi twasanze twiyenze uwo munsi nyene abimenye mbere n'iri cyane
yitwa Rafaeli
uwo munsi Rafaeli nzosa naha uwo munsi nyene kandi nzogenda ndora abo bana bawe ndabafashe
hamutubashira hega Margarita kuko muracafise ibigo mu Burundi
erega n'ubundi nabafashiriza aho bari jewe si kwitari oruferina uya jewe ndurondera uburyo none n'ubundi Diana ko nakubwiye ko natanguye atacyo vise nta muntu akundana nta muntu yemera imana aburi caha mwene wabo uracuma ukagenda ukamuramutsa ukamugemurira urukundo nzogenda ndabara uko nibwo mwana aronse
ni ukuvuga rero akabazo narimbajije nashaka kubaza sinadudurira ko ariko nashaka kubaza ibigo byanyu mu Burundi n'ubu ntibirasubira mu minwe ya Maison Shalom canke kuko turazi ko bigeze kuba bararifasha nibitandukanye mwafashisha bo
na kimwe barasubiza mugabo birya bigo nari nabyubaki ikimbabaza conye iyo babirya bigo babirekeye bene byo abana babamwo ntibabirukane ntibabangaze iyo badafata inzu n'abamwo ngo Reveriano umukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD ngo agende ashyiremo abantu bakagumizayo bajya abana birukanywe jewe ntacyo jewe bijya bintu rega sibiwanda bijya bintu ni by'ishyirahamwe rya Maison Shalom yafasha abantu batishoboye byarimo abantu nuvuga ngo iki b'imico kwinshi b'imigi kwinshi abatafisi iyo baja amatongo batwaye imirima batwaye yari kirafasha abo bose babikeneye
urakoze Margarita barankitse ku nyisho duhaye ego dusubire ku mirongo ya telefone twakira Marcel turasaba Asmani agume ko turazi ko tumufise ariko tubanze twakire Marcel ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane banje kuramutsa uwo mubyeyi rwose Margarete ku by'ibikorwa by'indashyikirwa yagezweho nubwo itari byose ariko imana yanzanimuhezagira nagira guhezagira none uyu munsi nizo Shalom ngira ngo ntabwo kiri ikigo cyo mu karere gusa ahubwo ni z'umuryango mpuzamahanga kuko tuzi ko n'imiryango yavutseho biturutse kuri iyo nizo Shalom yashinze ariko abafite utubazo tubiri akabazo ka mbere ni ayahe masezerano mugirana n'abana mugiye gufasha kuko impamvu mu minsi yashize ndumva ari muri za demiri bizi kimwe yatwari bifoti abana bigaga muri kaminuza ya imesi ruhengeri mu rwanda baje kumera nk'abakoze ikintu gisa nk'imyigaragambyo ubwo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika yabatumiraga tukibabazaho tubabaza impamvu habayeho kugumuka kw'abo bana nibabwira ko nubwo muba mubafasha ariko haba hari umurongo ntarengwa nabo baba batagomba kurenga amasezerano mugirana n'abana kugira ngo mubafashe ntabwo namenya ngo ni ayahe hanyuma ikibazo cya kabiri nubwo abantu baba bari mu bukene cyangwa mu ntambara hari igihe umuntu ashobora kuba ari imfubyi ariko umubyeyi wamusigaranye cyangwa abakuru bamusigaranye ari abantu bishoboye iyo mujya gutoranya abana mufasha kuko tubona bari mu mashuri y'intango abahejeje za kaminuza turababona iyo mujya gutoranya abana mufasha mugendera kuki uwo ari we wese ubituye muramufasha cyangwa nanone hari izindi kondisiyo mubagarukira kugira ngo mufashe umwana nicyo kibazo nari mfite ariko umubyeyi ni inyamibwa n'indashyikirwa rwose
urihega Marcel
njyewe ndi Kigali mu Rwanda hano mu karere ka Gasabo
umurenge wa Kimironko urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
nakoze nambi
yego Marguerite barankitse utubazo tuvuye i Kigali mu Rwanda kwa Marcel
yego arambagiye njye ndamwishyura ikibazo cya mbere mu bihumbi bibiri na cumi ni hari cumi n'umunani hari mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gihe hari cyakiza cya covid rero abanyeshuri ba kaminuza iyo tubaha intude turasinyiranira amasezerano turasinyiranira amasezerano bwa mbere yo kubabwira ko mu gihe bazoba bakiri muri kaminuza ko ataribyo baba bafise bataheza abana babigeme turabasaba ko batajya kubaka kuko tubabwira muti mwebwe mugiye kwiga ntiwoshiramo umwana kandi ataburyo ufite bwo kumurera kandi ntiwoza kumubwira impfubyi kandi uzi neza ngo twebwe agateka ka mbere icivugo ca Maison Shalom n'agateka k'umwana nitwongora rero umwana ngo turungike nyina wiwe kuja kwiga kandi yoshobora kurindira agaheza kaminuza turabimusaba ati twebwe rero ayo mafaranga tugomba kuguha ni ugende wige ushire kumwete ntuzokubaka muri icyo gihe niwubaka niko ufise nta ugenda kurongorwa canke ngo arongore azera ko ababyeyi aribo bazomurerera ikindi tuvuga hariho imico tugenderako twebwe muri Maison Shalom niyo gufashanya niyo kandi kugira ubuntu niyo kubabarana nitwa guhamagara ngo ubabare abandi ugende kuko benshi bari muri hariho ibikorwa tugeza tugategura mu buruhuko byo kubakira n'inzu abamama bakuze cyane namwe muri iyi mfashanyo twari gufasha uwo mukecuru ari mu itambi nawe uzobwira tukavugana ibyo bategerezwa gukurikiza rero harashitse aho twebwe tubabwira ati nimuze mufashanye nimuze ko ayo mezi atandatu ataco muriko murakora kuko ntibashobora kuja muri kaminuza munazi ko hari amakaminuza yari yugaye muze hariho amashanse tubahe mukore kuri shanse muzoheze mwirongere amafaranga namwe muzokwiguriramo impuzu bamwe bacabaranka ngo none ngo amafaranga si ayo mudusabije batangura kuvuga ati twebwe muradusegesha amafaranga mukayakoresha ibyo mushaka njye nababwira ntibikunda nimuze twumvikane ni iyo mico rero bamwe rero kandi iyo wemeye ku ukaronka iyo ntunzi imfashanyo yo kwiga kaminuza turasinyiranira ko utazogenda I Burundi kuko ugiye nuko ufite ababyeyi cyangwa abandi bagufasha dufasha impunzi bamwe rero bagasohoka bakagenda bakibaza ko tutabizi tukaca tubavuga kuri bibi nibyo rero twatase nabo kuko babona mengo ni imfashanyo yabo tubafitiye nayo yari ya priya Aurora Prize nari naronse muri Armeni nari nahaye abantu ngo y'amafondasiyo atatu basaba hanyuma ndababwira nti muzoza muraduha mufashe ugwaruka rwatereye ya kaminuza hagati niko rero kubacekera tukatoramo abafise izo ngeso nziza iyo mico nk'uwo mu Kinyarwanda avuga indangagaciro
hanyuma none ga Margarita kugira ngo mutore abafashwa mu bigira gute barabaza bakababwira hama mukaraba ubikeneye gusumba abandi
hariho komite mwashaka nk'ubu ahi Kigali uwo uko avuze ari muri Gasabo twarashyizeho komite y'impunzi yasobanura tukavugana ati duhera kuri aba guko ntidushobora gufasha abana bose kuko ubwo buryo ntabwo dufise murazi n'izo shyirahamwe mpuzamakungu usanga zidashobora kuronga uburyo kandi zozo zifashwa n'ibihugu zitaronga uburyo bwo gufasha impunzi zose twaravuga rero ko duhera ku batishoboye koko ubwa mbere tugahera ku mupfakazi umupfakazi wenyine yireranye abana tukabona ko atanjuti yoba afite hanze mwene wabo musaza we cyangwa nyina wiwe ari hanze ashobora kumufasha kuko abarundi twese turazinanye n'abanyarwanda turazinanye nuko rero tuza tubabigenza ukaba uri umupfakazi cyangwa ukaba ufite ubumuga muri ababyeyi babiri mukaba mudakora mudasize ingene mwofasha abo bana bamwe twagiye tubabakuramo twarabahaye ya zangurane ngo badandaje bashobore kwirerera abana tubagenda rero tubafise ekipe y'abantu bagenda kuraba aho abo bantu baba bakarara uburyo bafise icyo bakora
twakire na Filote kaje ku juge Amerika no muri Sanga ikaze Filote
mbare gatonye nafatiwe n'akazi no kuri mbare gatonye hari abantu ko ndakire
uragaruka hanyuma uhejeje ni wari waduhaye inyuma aho yiwe ntaje Margarita barankitse inkuru y'umwana isubira inyuma mu kanya mwabwiye muti ntiwatinya no kwibira utwo kujya batandukanye kugira ngo bashobore kuronka icyo bashaka umunwa hanyuma ukavuga ati icyo gihe vyayo binoroshe nari sinayinzwe cyane nk'ubu ariko hariho amakuru sinzi ko ariyo muratubwira canke babitera ko inkuru ko wafata nico twita risque ukaja kugopesha ibintu by'amata udafite n'atanu uriha umuntu ni hamwe bahera bakwita
yego
bagutazira twa tuzina tudasanze
yo gutera inkuru ni yaba mwari mutuma anyumba ambabarire hari umunsi nabona ntafise amata y'abana iyo ndabivuze ndarira ndagenda ndamubesha ndamubwira ngo abapatiri bera baba père blanc bajya ba missionnaire d'Afrique ngo bambwiye ko hariho sheke banshitiye mugabo itarashika hari umuntu yanyemereye amafaranga none ngo ushobora kungopesha
kandi umubesha atari vyo ayo mafaranga
nayo narinzi hanyuma rero arama kandi yari urumva nari nkeneye amatoni kuvuga ngo ni nibyo kuko nanditse inzu ya zirenga amajana abiri hanyuma rero arayamba yamaye usubira ibujumbura urumva urazikokera nta matelefone ngendanwa nari mfise yariho hanyuma rero arambona
amanda kuisho karangu likira langa chwe e wana weye we mama zile pesa zangu akeye mafanga ali langa niyo nini honki pa mrui gire katugende niyuvia ni nashika mjipati lwa kambona ni kumwenu umunu mkuli araja baraja kugiri kigongwe bayanze niwe namushiga ku irembo murabona ninga mu gipatiri murinda kwinjira na urabona numuyisa ndinjira nsanga mu patiri umudaje yitwa Ludwig peshe yakora we yatanguje ya nouvelle espérance mu yezi yo gukiza yo yari umuganga yo kuvura abagwayi basita nure amwinjira namubwiye ndi ngumara mate ndi hagi numari y'umuntu namubwiye ko mu nshuti y'amahera ntushobora kuyana nukuri uwo mupatiri Imana imuhezagire arankura mu kabaregwa arayaza ndaheze ndamwishyura ntigeze amenya yuko burya nari naramubeshe na kapu narakopesha cyangwa nkagirane nakuze umubyeyi wese ndamuvumba nanjye aricyo bituma amaze kuronka amata nawe nigeze nima amata nari nzi ingene iyo umwana ariko arakuraba udashobora kumuha amata ruruyoya ingene bibaje imana rero yishyira havira amezagira ku mwaka nkaronka amatoni 22 avuye muri Suisse nanjye nkabaha bose abantu bose ba bafise ingorane yo kugaburira abana
ba urugendo urugendo Maison Shalom yaciyemwo kuva kiriya gihe co 1993 kugera igera ubu ice mu Burundi ije mu Rwanda igira ikisogorosha umvise byo kubesha murondera amata y'abana kugira ngo ntibabarirane ngira ni wa mugani bavuga ngo utarimwe nari mu muzeyi ntiyoreka umwana mupfane hari n'amakuru avuga ko hagera igihe wambaye udutenge tubiri kamuka gasigarana ugahakogenda wambaye agasengere gusa kugira ngo ntihagire umubyeyi imbeho yica murajeho mugeze ga Mario Hit barankitse n'imigambi yanyitandukanye mukaraba niyo mwavuye ni cha gitabo babitirira ko igwanko rutazigera rugira ijambo rya nyuma cyane
cyewe abo babari ko baranyumvirije ngira ngo ndababwire ndabacira umugani kandi ico gituma ngomba iminsi yose barambaza none gamaki wewe ubwo muri cynique mu gifaransa urashaka gufata uwo munsi wari umunsi wo gucura intimba none wewe wa uvuga ko ari umunsi wo kwerekana intsinzi y'urukundo ku rwango ni kubera ibyo naciyemwo byose nabaye igikoresho gisanzwe n'ukuri cy'urukundo rw'Imana kuko ndaze jewe ndi umuntu ndi mw'abantu babiri nibyo ngira ngo j'incarne mu gifaransa bavuga incarne ku urwango narabonye ingene urwango rushobora kugira inari narabonye abantu bica abandi ku musasa co babahora naratoye inzoya zame nagurisa imitwe za umusaya wavuye ko abafise imipanga mu mutwe narabonye ibibibi mugaho kandi narabonye urukundo narabonye naricaye iruhande y'abami kazi uragi ko aramikazi batatu bose kuri kibamaye ubushimwa ari umwamikazi w'ububirigi umwamikazi wa Suwede umwamikazi wa Holland narabonye abo bajimi kanseri narabonye abasitari bo ku isi yose ba George Clooney narabonye ibyo mugabe ikintu ngumya nuko Imana igutoye ukayibwira ati ndi hano mukama iragukoresha ibintu gukuraba navuye mu ibarabara nararaye kuri Place de l'Independance mu bana bajya bo mu ibarabara gushika aribo batumye ndonka zanzu bahava banyaka zo muri Rovero 2 kuko nase urwango nkavuga jewe batagomba kumba indaro ndayicara nga ndambona umubiriki yitwa Henri Nives araduhaye two nabo bana bari mu ibarabara ibyanzu byo munsi ya kaminuza hari ku Mutanga baraduha inzu turabamwo narabonye nararonse amafaranga nkaza mbona agashimwe k'imiliyoni y'amadolari
isi atoro mungiri ndundu wakibi arondu wakia haragira idele nizu shalom iwa jukuri in company tunze murazi muruhigi tunze vitaru tunze cinema tunze kristini ama itunze bank microfinance tunze amazu namazu dukoteshe tunze iwi nubishi kandi kwa tangwe atacho mfisa kama gahudu na ambaye kuweriki kuwera bavuga mu gifaransa ngo la mungu nous rend ingénieux umuntu nahunze nigiye mbunga mu 2015 naki yakakino nakimwe dia
bega ya
udu
kuko watubwiye ati kera sinayizwe ntivyari byoroshye ariko nk'2015 nawe no waruzwe i Burundi Margarita barangitse nta waca ni bakomenye washoboye kuva muri ico gihugu gute byoroshye kuko biri mu byaranziye imyaka 30 ya Maison Shalom navyo
ni imana ya ntabaye ibadeko lego naho birukanye ujya mu ambasaderi ubuserukira ububiligi mu Burundi kuko yaranyegeje ukwezi kose hanyuma mu nyuma bavuga ati twabimenye ko ari iwawe ariko nabaciye mu mwanya w'inoki batamenye kuko nari namba yiperike nari namba ya marori amwe y'izuba nari namba ukuntu batamenyereye n'ibihereni nini ndaheza ndabacamo ko nari nzi pasiporo zibiri bazi ko bari baramaye ipasiporo diplomatiki
Burundi bwarayikwatse iyo pasiporo
iyo nabatereye nca ndirukira ku ndege baza kubibona mu nyuma kuko ndi bari banyanditse bari bagerageje na Brussels Airlines kunyegeza nta bagaje na muzigo nari ngise yangisa kasa kagasakoshi tugenda na mu ntoke bita sakame ata kintu na kimwe kiriyo kuko nari maze ukwezi ninyegeje ata n'umadiyo ndi
murakoze
i Kigali byo tufise
Twakire na John ku murongo wa telefone. John ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga.
Amahoro Sanga.
Uherereye ka John.
Nishibitoke mu ntara, intara ya Shibitoke mu Burundi.
Akabazo kawe kwa Margarita barankitse twagutumiriye. Urikura twumvaga John. John turumva. John urikura twumva. John ni ntari ko arabandanya twumva ariko dufate Trump kuri Facebook. Trump ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Ni Trump ndi mu gisagara Kigali mu Rwanda. Ndashimira mu pasteri mwadutumiriye afite gahunda nziza cyane. Ariko noneho iyo mezo Shalomo njya nyumva ariko ni ibikorwa byiza cyane pe. Ariko se ni ukubera iki mu Burundi ikibazo namubaza ni ukubera iki mu Burundi bitesheje ariya mahirwe kandi yari ari kubageza ku iterambere bakamufungira ibikorwa ni ukubera iki
akaba dushaka ko ariwe akakwishura ko umwenga karaba leta ya Burundi
nakanyishura ese ubu ngubu ntabwo yasubukura noneho mu Burundi akongera agasubukura ku bintu byahindutse ubu hari ikibazo murakoze
Margarita yarankiza akabazo ka Trump
ego murakoze Trump Nacho ito kiwadu nda chivadla. Ni wazakata lije notishula kuko na maniwa za nuna uvanu jena giri yeneza. Kuko na wali kunwaro uvu barabizi neza kuna kumanda wa giri yeneza. Nigi yewa liwa gowe na umunuwe nyele wa sigira vana. Nigi yewa wabari mishamba. Pero kundu mukirisu Trump na gomanda kugire sinigereranya n'umukiza wacu Yesu Kristo ubaja ukuntu abafarizayo bafashe umuntu atacu yari yabagize bakamushyira ku musaraba yewe nta kintu niyagirize umutima wanje woshobora kunyagiriza kuno banaragiriye nabi ijya ntwaro yanciriye urubanza rwo guherayo mugabo ndabasabira nta rwango ndafitiye kumbure nibere ryayaze nkuko babivuga mu Kirundi bazokwikubita gashi bambure ko ijya nkeba ishushe bandemetse yuko ndi umwicanyi yuko kandi nagomba gutemagaza intwaro
yego murakoze kunyisha umuhaye Trump twakiri na makuru y'indi murongo wa telefone aho Mike aje ku ijuru rya Amerika
amahoro neza ndabaramukije
muyoherereye Garma
ndi Nairobi.
Akabazo kawe?
Nashaka mbaze mupfaso ni Magi. Ku bikogwa asanzwe ariko arakorera mu Rwanda afasha abana. Uri kuraraba ni wacu ari abana kera yahora afasha bafite ingorane nyinshi ibibazo byinshi bahuye n'ibibazo byinshi mbega bo bategekanya iki kusubira kudokorera ibikorwa mu gihugu nibyo yarahunze yararungikiye umutahe mbega hoho nta biganiro na bimwe biraba kugira ashobore gutahuka cyari cyo kibazo cyanje murakoze
urakoze hari ivyo ari ishuye mbaga reka ndamuha ko kanya ko kuvuga nimba hari ibiganiro biraba ko mukomeje kumubaza ngo abana yasize hariya nabo bariko bafashwa gutubye umunsi mwiza i Nairobi muri Kenya
nate ndabashimiye cyane murakoze cyane
ngo Marguerite barankitse hari ibiganiro n'u Burundi kugira ngo uje gufasha abo bana ba ngo bashaka ko bari waho rufasha ubu batari ko baronka babafasha
yo niwo yaba byashoboka na umutima wanje bijya uri mu Burundi naho aho nja hose umutima uri mu Burundi kandi bompa ubwo buryo bakahura kuyo iyo uwo mutahe bakadukura ko guko ko turi kumwe n'abandi nguno iyo bogira ibiganiro ibiganiro byose banura maragata wenyine sino byemera buze bakavuga ati wewe kukubera turabigukuye ko kugira ngo uze udukorere nabyo nugira ishaka igihugu umwe wese umwe wese yo kwisanzura hakaba koko ubutungane kuri bose bakadu umunsi bo dufungurira bajya abana b'inzira karengane bari mu mabohero atacyo bakoze na kimwe kibi umunsi badufata bajya abana bacu bagize abicanyi bakabagira imbonera kure bakabaka ibigwanisho bakavuga ati umwe wese niyitegenze umwe wese akora umurimo agira ijambo n'ijunja agire ubutungane mu gihugu iwe umunsi ndo kumva ko icyo gihugu kidafatira abantu ubusa ngo kibice kidafata abantu ngo kibashire mu ibohero kidafata amafaranga y'igihugu ngo bafate bayanyuruze bobo bonyene baheze biyubakire kandi yarageneye bantu umunsi igihugu kizogira iteka n'itekane niwe munsi nzotaha natahana nabo twahunganye bose atari maragarita wenyine bavuga ati ngo twumvikane wewe rero turagukuye ko uwo mutahe hanyuma ucuza ukore ibyo nasize byonyine bo bikoresha neza bagahamagara abantu bagirana ayo mafaranga bakagira iyo ushobora gufasha mugabo yagiye mu mifuko ibitaro nabasigiye barije ibyo bintu byose turacyashise impinga n'indende mbega yari yitwa
Arma muri Kenya
Arma umunsi igihugu kizoba nyabagendwa abantu bose barenganijwe abantu bose bakagira iteka hanyuma bagafata abicanyi abatumbetuyatwakire
reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Rafiki dusaba Joel kuguma kuri telefone tubazi ko tumufise Rafiki ikaze ku ijwi rya Amerika
yego ndabumva cyane
uherereye Rafiki
Burundi mu Kirundo kumwe
neza akabazo kwa Maragarita barankitse
akabazo n'umubaza none ico kige kiwe mbere bacugaye habaye izengorane kugira ngo nakiniye ngo bizumve kugira ngo bacugare ngiko gikora amwe icyo ngo rutaragitwaye ko
uvuze ngo gute
tekoje niye ngingo ya nicyo cyaba yarakoze kugira ngo ikigo kiwe bacugare gere gukorera mu Burundi
ugume ku murongo wa telefone aza kwishura muri make kugira dufate n'abandi reka twakire Joel Marguerite ace yishura ibibazo byose ko ari bibiri Joel ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherere hega Joel
Bujumbura
akabazo kawe kwa Marguerite barankije
akabazo kanje
urabona leta y'u Burundi ndiye kino bihe eruka kwinjira berwa kwishira mu kanama ka taone kajejwe amahoro n'umutekano kajejwe akatika katina muntu n'umutekano biboneka ko hari ukwinjira kumwe kumwe leta iba yagira akora bijyanye n'akatika katina muntu kubahiriza cyangwa ibindi bintu kugira ngo ishike hajya igeze
akabazo kawe kandi
muri iyo
akabazo kawe kandi ugashongore kugira tu
akabazo rero nayo ndabaza nka umwe mu bari barahunze igihugu cy'u Burundi kandi yarafatiwe kinini afashije leta y'u Burundi yo bategekanya nawe kwigorora ko kuvugana na leta kugira ngo atere gukorera mu Burundi cyane ko iyi leta hari nayo ifite umugambi yoba igeza igeze mu bijyanye n'agateka katina muntu yoba agira icyo ashyiramo akagubu kugira ngo kugira ngo
Joel hari utubazo Marguerite warankitse yamaze kwishura nitwe kuguma tumusubizamo nawe no reka tugutumiruze kongera gusubira kumviza kino kiganiro kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com yavuze ivyakeneye nivyo kokwa kugira ngo ibitandukanye vya Maison Shalom bishuke mu Burundi no gutaho kurakoze Joel Marguerite barankitse utubazo twa Joel na Rafiki twinshi ndumva mwatugarutse ko ariko rero mu byo murimwo hariho n'ishure muheruka kugurura riheruka gutanguzwa n'ikigo Maison Shalom iryo shure riri i Kigali mu Rwanda wotubwira amakuru make kuri iryo shure riganwamo n'abandi rigamije rikora mu bisata bingana gute
urakoze Diane ego nivyo duheruka kuguruza itariki 28 z'ukwezi k'umunani twaruguruje ishure twaragije umutagatifu Ana yitwa Saint Anne de Kigali iyo shure rero ni ishure kujya bita une école internationale ijise ya programme bita IB international baccalauréat ati kuki uguruje urumva ririmo ama section atatu ibi maternelle primaire ni numwaka wa mbere wa secondaire uti kuki wahavuye ugurura ishure ego no mu Burundi nari naruguruye ishure twadufise ishure ishure ku bita ecole internationale de Nyamuto rero mwazi nka kujya ikivugo Mandela yavuze ati niba ushaka kwisi iba nziza nushire uburezi imbere nibyo ni uburezi nibwo buzotuma isi iba nziza jewe navuze nti iyi myaka 30 nitwoyigira kuko twarihira abana ego tukaga mugabo hakaba ya mico ndangagaciro twashaka mugabo bana ego turabigisha ubumenyi mugabo ingeso nziza z'ubuntu nuko twashaka ko abantu bagira ubuntu nkabona ngele iyo myaka 30 nta kintu twakoze mu bibi ntarura 93 nakiya abana b'Abarundi 94 nakiya abana b'Abanyarwanda mu 96 ndakira abakongo nguma neru ndavuga none ko ubu buhungiro ndimwo turi kumwe n'Abanyarwanda Abarundi n'abakongo numva ko rero ni imyaka 30 twatangura iryo shure ryiza ririmo ubumenyi bwiza twigishwa ecole international programme international reka tushire abana b'abanyarwanda n'abarundi navuga nka kujugira pepiniere n'ingemwe no kuri imbuto nziza kumbe tubigishe ubwo rukundo bwa mbere iyo mico myiza y'ubuntu duhere
kuri materne bafite imyaka itatu hanyuma nibyo ragi cyo nibyo niyumvira ndi ko iyi myaka yose mfite imyaka 67 muri iyo myaka 67 nguyemo imyaka 43 urabibona ni maje ngwana nicyo njyane tuga nti reka nanje sigira kigiza imico myiza ishure ryiza rizora murira ibi bihugu bibiyaga binini uko u Rwanda n'u Burundi abantu bazokurira hamwe iryo shure rero twafashe 50 kwijana n'abana b'abakene harimo abana b'impunzi n'abandi bana b'abanyarwanda akarere baduha tukaraba 50% n'abana b'impunzi 50% n'abana b'abakire bafise uburyo kuko urabona iyo program IB ngaha mu Rwanda ni tugize iya kabiri iya mbere ni ishure ryitwa Green Hill Academy natwe rero na Eco Center iryo shure rero dushaka ngo ribe kuko bavuga pepiniere y'ukwizera muri ibi bihugu uko ari bitatu ngo turabe dutere ingemwe aho tuzogemura abantu beza bafite ubumenyi confiance ubumenyi bwiza mugabo kandi bafise n'imico y'ukristo imico y'ubuntu.
Murakoze Marguerite Barankitse. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakira Elia. Elia ikaze ku ishuri rya Amerika. Uherereye ga Elia
Burundi.
Akabazo kawe mu majambo make kugira ngo duhave turonka umwanya wo gusezerana neza.
Ngo ina iyo shuri ni kigice mu Rwanda ni rihera mwaka wa mbere ikabandanya gushika kaminuza.
Urakoze
nyamukuru ni francophone ni ubye ni anglophone.
Urakoze ugira umuntu mwiza ngaho mu Burundi Elia.
Ah
ego Margarita Baranki de Saint-Anne ni nyigisho zabo muri Faransa mu cyumba gacanye.
Bihera ku ncuko incuko n'abana bafite imyaka itatu twita école maternelle hanyuma rikagira na primaire hanyuma n'umwaka wa mbere wa seconde kuko niho tugitangura na vide ko twatanguye mu kwezi k'umunani umugabo ni ntambwe tuho twifuza yuko tuzoshika no muri kaminuza rero tuzoza turasaba turondera intererano twararondeye n'ideni no muri banki kugira ngo tugire ishure koko giratiro ishure riteye igomwe kugira ngo iyo umuntu ni nk'iragi iyo ufise iragi uha iragi ryiza arusize sinashaka nshaka rero ikintu cyiza kandi yabagize yuko byigisha igifaransa n'icyongereza.
Murakoze cyane Bigirimana nawe turi kumwe aho uherereye hama akabazo kawe kwa Marguerite Barankitse umutumire wacu uno munsi.
Merere mu karere ka Kicukiro bafite iryo shuri mu mama megavuga ndi hafi nayo ndari izi n'ishuri ryiza nararishimye mama mege nawe nagira ngo ndamuramutse tujya tuvuganaho bwa sidi ni ubu yakwibuka ko ari jyewe ndagiye kumuramutse mama mege muraho nimukomere nitewonene
hama akabazo kawe rero canke intererano
muri yaga nagira ngo mbatuhuze gusa nta kabazo mfite bwa na umwangura zaje korwa kora ndabishima
urakoze
uragutumiye tuzoryugurura kuwa kabiri uza uzoheze wambari mbega uze tubyine
nuko tuko dusanga abasozera kino kiganiro Marguerite barankitse imbere yuko tuza kubaha kanya mukagira ico muvuze kuri no sabu kuri myaka 30 twashaka kubabaza ingingo ziriko zirafatwa na ACR hatandukanye mu bihugu biri mu Rwanda mu bihugu birimo Tanzania zugabanya imfashanyo impunzi zihabwa mu bivuga kwiki nk'abakora mu ico gisata
Udati di sugambere bishika aho ayo mashira hamwe mboza makungu abura imfashanyo jewe nakuranye n'abanyarwanda murabizi ndabivuga bashitse mu 59 mu Burundi murazinge ne byagoranye bakabatwara imishiha hanyuma bakabafasha gatoya hanyuma mu nyuma bakababwira ati nimwimenye nta mfashanyo ikihari bakaca bakura amaboko mu mpuzu imishiha arakuriyeyo barabizi nko avuye arategetsi ngo abayobozi b'u Rwanda benshi bari ngaha mu Rwanda rere nagomba ngo mpoze bene wacu bababaye kuko kumbure kwa kabiruza kwa gatatuza barashobora kudoba bado gukumukuru wa wishira hamwe mpuzamakungu iraba iby'impunzi zo bari ngaha turiko turaganira birateye impungenge na jewe ngo nk'impunzi iri hagati y'abandi bantu b'impunzi kuko turabibaza narabimubajije arambwira ati rega none twebwe ko dutanga ibyo ibihugu kuko zijya ayo mashyirahamwe mpuzamakungu atanga ibyo ibihugu bibafasha batanga iyo batabahaye rero ntacyo baheza ngo batange nuko rero tutegereza kwicara tukiyumvira ntitugwe mu bana nk'inyoni jewe nari narabibabwiye igihe haba ikijya kiza cya covid nabwiye niko mubona bitanguye gutyo abantu badashobora kuza nimuze twikore ku maboko dufise tutangure kurima dutangure kwiyumvira ngene twobaho kuko n'ahandi murabona impunzi ku isi zigaye kuba nyinshi cyane rero ko birateye agahinda ntako je no bivuga ku isi najyewe mbabaye muri nk'impunzi impunzi mu bandi mugabo ntidutegerezwa na narimwe abasangiye ubusa n'ibyo bita n'ibisambo reka tuje hamwe aranyumva bavuga ati wowe mama naho uri kuravuga uracafise ushonje nka twebwe ntiwaraye ubusa mugabo babimenye ugira inama tuje hamwe turabe ingene twumva
Ego Marguerite barankitse nuko rero akajambo kanyu kanyuma munota umwe kuri no sabukuru rya Maison Shalom y'imyaka 30 mwatubwiye iyo mwavuye naho mugeze akajambo mutekereye abariko baratwumviriza nakahe
jewe iyo myaka 30 yaranyigishije umwizero ngomba ndababwire ko akajambo kanyuma subiremo urukundo ruzokwama gutsinda urwango
murakoze cyane nuko Marguerite barankitse tubashimiye cyane kuri uno mwanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga ku bikorwa bitandukanye bya Maison Shalom tunabipfuriza isabukuru nziza y'imyaka 30 wewe nawe mwafatikanije urugendo muri iyo myaka 30 hamwe n'abatandukanye mwagiye murafasha ejeje rya Amerika n'igihongera kudodoraho muri Maison Shalom tubasaba ko muduha ikiganiro muzobikore nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane ndingaha kugira ngo mbere nkawa bw'umuhanuzi avuga kuko ibyo mvuga ibyo nkuye mu mutima iwanjye ibyo nabonye urwo rukundo rw'imana zishobora kurunuma nzokwama ndarurata nzokwama ndaruririmba kandi niwashaka ndaguhereze mvuga ako karirimbo k'ikinyarwanda ngo niba uhoraho ari amahoro yawe namwe mwese mwanyumvise ndabashimiye kandi ntimwigere mwihebura imana yacu n'imana serukundo
murakoze Marguerite barankitse bakoze badufashije muhinga bw'ivyuma ni Nadia Taha na engineer Cornelius aha muri studio y'indwi ku juri America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Joe Diane ni nahazo narinde mesheje ikiganiro cuno munsi mushaka kongera gusanga kuri we zitatu akaburungu radiyacu vewa akaburungu com mugire umugoro wa mwiza mu bayi no mu vyanyu turongera mu masaha ari imbere mu bindi biganiro bizaba bigezweho ku juri America.